Twashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwe ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'Ijwi rya Amerika, ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ingo zigera ku 10,000 zifite amatongo hafi y'ikambi ya gisirikare yo ku Mudugu muri komune Gihanga y'intara ya Bubanza yagiriza abasirikare bo muri iyo kambi kuyihohotera bagamije kubanyaga amatongo yabo.
Atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo amatungo n'abigisirikare cyane navutse ariho ndima nasanze bakutse abasareho barima batugira ko amatungo yabo yabasokuru. Iyo mushashitse abasipata kuko tubona tugenda kunyuma tukakubitwa tukiruka kuko ngira ngo ntuhora ibintu biriko birabaho.
Uyu ni umwe mu banyagihugu ba mu micungararo y'inkambi y'abasirikare iri Igihanga ahitwa ku Mudugu. Ino nkuru iri muze tugaruka kwa Andato mbe hafi y'amaradiyo yanyu. Ikariko duhere muri Mali yarekuye abasirikare ba Côte d'Ivoire batatu muri 1999 yari yarafashe yagiriza kuba abacancuro kubangamira umutekano w'igihugu no gusuma urusaku. Igihugu cya Togo gihuza Mali na Côte d'Ivoire muri no dossier cyavuze ko ari ikimenyetso cyiza. Abasirikare barekuwe ejo kuwa gatandatu n'abigitsina gore gusa. Umushingwa amaza mukuru wa Mali yemeje no makuru avuga ko bagizwe abera ku vyaha byose bagirizwa. Togo ikemeza ko hari imishikirano iriko iraba kugira ngo abasigaye bose barekugwe. Abasirikare ba Côte d'Ivoire bafatiwe i Bamako ku murwa mukuru wa Mali igenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi n'umwaka. Bashitse ku butaka bwa Mali bifashishije indege yegukira Côte d'Ivoire Air Côte d'Ivoire bambaye impuzu za gisirikare kare ariko atabigwanisho bitwaje. Ico gihe babajije impamvu baje muri Mali. Mali igira kwemeza ko ataruhusha bari bafise. Côte d'Ivoire yamara ivyo irabihakana. Yavugiye abasirikare bayo yemeza ko bari bafise uruhusha rwo kuza gukurikirana bimwe mu bikorwa vy'igisata ca ONU muri ico gihugu MINUSMA. Amuri Amerika Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye gukanya agashimwe kitwa Emmy Award. Emmy Award ni agashimwe imbonesha kuri za Amerika zitanga kuva mu 1949 zikagaha bakoze ibiganiro vyiza abanyamwuga bimena canke abandi amajwi yabo yifashishwa mu mareresi n'ibiganiro bitandukanye. Barack Obama yatahukanye ako gashimwe azuhabwa igenekerezo rya 13 ku kwezi kwasumbije abandi mu kuvuga inkuru neza. Narrateur mu Gifaransa mu rukurikirane rw'iresi ndende yitwa Our Great National Parks ica kuri Netflix. Iyo resi ifise ibice bitanu vyerekana amaparke atandukanye yo ku mugabane w'isi. Obama arikorana na madamu wiwe Michelle biciye muri sosiyete yabo yitwa Higher Ground. Hambavu ya Barack Obama abandi baronse ako gashimwe barimwo umunyekenya Lupita Nyong'o yamamaye kubera ireresi Wakanda Forever n'umukinnyi w'icamamare muri basketball Kareem Abdul-Jabbar. Barack Obama ni president wa kabiri wa Amerika aronse Emmy Award. Hai makuru sabagezo higeni no kuisi mshuwa kongira kuya sanga kuruwe zitatu, akaburungu radio atu vewa akaburungu.com, adresi ya YouTube ya atu, Instagram na Facebook ni vewa radio ya atu. Mkanya, tuja mkadele kibi ya gabigari. Amakuru mukare kibiyaga bigari katuyahere mu Burundi ahingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi y'ikambi ya gisirikare yo ku Mudugu komune Gihanga intara ya Bubanza imaze igihe itarabanagiza n'abasirikare bo muri iyo kambi kwera amatati y'amatongo. Abanyagihugu basaba umuhuza w'abarundi guterera umuti ico kibazo. Inkuru ejo rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Desire Hatungimana.
Kuva uno mwaka wa 2022 utanguye harangwa amatati y'amatongo y'urutavanako mu micungararo y'ikambi ya gisirikare yo ku mutumba wa Mudugu ni muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Ayo matati ahuza iyo kambi ya gisirikare n'abanyagihugu bo ku mitumba ine bavuga ko iyo kambi ishaka kwigarurira amatongo y'abasokuru babo. Bakavuga ko abahirahiriye bakaja muri ayo matongo bakubitwa bagashaya.
Kwa tukira ngumuku shenda ni tulimu be tuzo genzale tuzo limai tuzo kumatikifu mbeleju kunyendo
ufisi suka uri kura lima urakubi tukwa kuko tatukiru kana badu huwara ngoni tupema wana matungu na higi sirikari ni mkabo tukwepe na chemeza wafisa chemeza ko matungu hara higi sirikari wakina buu saliho ndima na sanze wapu pabo saliho warima watu gira kana matungu na wa ya waso kuru imusa chitawa zisoda kuko tukwana tukenda kuni matuka kubi tukwa tukiru kako ngira ngonu huwara bibindu viliko vila waho
ibilo vijimuhuza wa Barundi Edouard Nduwimana birazi ivyayo matungu matati ya matongo kuva ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2022 na kabiri inosani impagaritse n'umuyobozi mishikira mu biro by'umuhuza w'abarundi yavyiganiye abakunzi bijwi rya Amerika
umuhuza w'abarundi yarishikiye ku mudubugu mu kwezi kwa kabiri hari tariki 21 kandi yari yanatumiye umushikiranganje aho kwivuna bansi bagiye bajanye kubera ico kibazo cari kimaze kumenyekana ngahe wacu baratwituye ico gituma umuhuza w'abarundi yaciye ahishikira arabangirisha n'ikoraniro kugira bamenyeshe uko ibintu bigiye kugenda
abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi bavuga ko batunzwe no kurima batakambira umuhuza kubakomoreza amatongo bavuga ko bariko baranyagwa n'ugwego rwa gisirikare kandi ariyo bazeye ko uburaro n'uburamuko
bashaka kudukura mu matongo kandi atavyemeza byuko ayo matongo ari ayo baratwere dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza nyishi hanyuma yerekeza yuko tuvanyemwo n'abasirikare hanyuma batwere kandi bashobora kudushira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi
tubatabaje rero se barundi by'ukuri nyamba twumva yumva kamo kacu kandi nsiko turagwana na leta ntawushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umubyeyi afise abana benshi ntabuye ukwanka ngo hagire n'abakunda adukunda twese n'ukuri nadutabaye
buramatari w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko ayo matata yazi Cleophaste Nizigiyimana ahamagarira abarongoye kurindira inyishu y'umuhuza w'abarundi
ayo matati yakoze ko amanama menshi ndetse harageze naho babijana kumuhuza nico gituma gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata ibyo kujya mu mirima bari bavuze yuko abimbura bo kwimbura bwabo gusubira kurima niho bobanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza
ibiro by'umuhuza w'abarundi bimenyesha ko amatohoza atararangira kugira hamenyekane abayo matongo yo ku mudubugu ateye amatati yegukira muri kino gihe mu kurindira umuyobozi mishikira mu biro by'umuhuza asaba abashamiranye kwihanganiranirana
yaho tugeze turi mu matohoza y'ibyo bintu kugira bimenyekane kandi twamatubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cyane kuko murazi ko amatohoza agora genda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza ukajya kuri bose abakenewe bose kubaza ukababaza nibyo twari tukirimwo mu minsi iri imbere bazoboneka inyishu
ijwi rya Amerika ntiryaronse umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugiragira icyo avuze kuri iyo dosiye ayo matongo ateye amatati hagati y'ikambi ya gisirikare yo ku mudubugu n'abanyagihugu bayegereye afise uburinganire bwa hegitari 500 nk'uko urongoye igisata cy'amatongo muri komine Gihanga yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
tukiri kuyavugwa mu Burundi ishahamwe UNPROBA rihurikiyemwo abo mu bwoko bw'abatwa mu Burundi risaba ubutegetsi bw'ico gihugu kurishirizaho kubashigikira kugira ngo babeho neza nk'abandi muri nondwi yari yahagiwe abasangwa butaka mu Burundi iryo shahamwe ryerekanye ko naho hari intambwe bateye bagifise ibibazo ahanini bishingiye ku kutagira amatongo inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
imiryango y'abasangwa butaka irenga ijana yo mu kigwate cy'igihinga muri komine Kayokwe y'intara ya Mwaro iri mu miryango y'abo basangwa butaka ku rwego rw'igihugu bavuga ko naho bari kubaratera imbere impingi ikiri ndende iyo miryango y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo mu kigwate cy'igihinga babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bugarijwe n'ubukene bwo kubura amatongo yo kurimamwo
Tegwate ingene tabaye nyine tabayeho mu buzima atari bwiza kuko ingene tabayeho dufise ahantu hatoya turima ntacyo tumarira
twiwe dusaba yuko nk'ubu bo twagura amatongo kugira umuntu asohoye umwana na waronka hamusohorera aho kurima ikindi ni uko bo kwitaho ibyo bintu by'uko twoba mu buraro bwiza nk'abandi amabati bakayaduha tugasakara ibirasi twoba twarubatse
abo basangwa butaka bo muri imwe mu makomine agize intara ya Mwaro iri hagati mu gihugu bagowe bakiriko kuko benshi bakibeshejeho n'umwuga wo kubumba kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasanga muri kino gihe iryo bumba ribagora kuronka
tubonga tugakora ibikoresho by'ibumba iryo bumba twarariroka kera ubuye ntibatwemera kujya tudafise amafaranga
ibumba turarironka mukarika barizinze ko barifise turi kurarira mose yo muri sana mukayokwe turarigura naho twahora turigurira bari twimye ngubu ya mara enzani wazawara yimba kula yuko nututa kubikenza na ukut
na hubiru uko amashira hamwe muzabatwa yo mu Burundi arashima kwa basangwa butaka bari kubarateri intambwe Vitali Bambanze umuhuzabikorwa w'ishira hamwe muzabatwa Iniproba afatira kutwigoro twa bamwe mu bajejwe intwaro
turashobora kuvuga ko ibintu uko byarejo atari ko bimeze no munsi hari cyongereye mu nzira nziza turavye imibereho y'abasangwa butaka turavye rero mu by'ubutunzi aho je ndashimira kera cyane cyane kucyozo kijanye n'amatongo nivyo hariho hamwe hamwe bagi barayatanga mugabo usanga naho ako gahengwe kabonetse hakiri ntambwe ndende cyane
nashi muto twigoro mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Vitali Bambanze atera kamo inzego zijeje gufata ingingo
nivyo haragiye harafatwa ingingo ugasanga ingingo y'umuntu kubera gatima kiwe keza rero nta ngingo rusangi ya leta irafatwa vuge ati umutwa wese bamugiriye ibarura bamusansumye bararaburi ifite n'utarifise kugira ngo abataye afise bayahabwe aho kwikizo rero no guca barondera amatongo ya leta atacu ariko arakoregwa ko cyanke amatongo yigaruriwe n'abantu kubera invoice cyanke ziriya
Leta y'u Burundi iratahura imyitwarariko y'abarongoye amashirahamwe y'abasangwa butaka ku igenekerezo rya cenda y'ukwezi kwa munani hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wariwe abasangwa butaka yaratanze ihumure mu birori byo guhimbaza uwo munsi byabereye igitega ku mugwa mukuru wa politike icegera cy'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza yahamagariye abajeje intwaro gutangura intambwe ya mbere yo gutorera umuti ico kibazo cy'ubukene
amategeko atomoye wowe se abo mutwa cyangwa ubundi biboneka ko atagira kubita isuka atagiraho yoshira kazu araramwe nta kindi mujejwe buramakaye musanteri atya kubashyira ku rutonde kugira ngo muze icyo kibazo mugishikirize umushikiranganji ajejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi
ikindi abatwa bo mu Burundi bashimye mu ndwi yabahariwe n'ingene muri leta y'iki gihe harimwo umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa umunsi mpuzamakungu hari wabasangwa butaka ku isi uhimbazwa ku igenekerezo rya cenda ukwezi k'umunani uko umwaka utashe washinzwe n'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ku igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2014
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ryategetse leta y'u Rwanda kwishura Tribert Rujugiro indishi ya miliyoni imwe y'amadolari ya Amerika kwerigurishwa mu buryo yemeza ko bunyuranyije n'amategeko bw'inzu y'ubucuruzi ya Union Trade Center UTC uwunganira UTC mu mategeko hariwe Francis Gimara yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingingo ya sentare ari ya nyuma ntabanduka avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatanguye amubwira uko bakiriye iyo ngingo
It is a good decision by the East African Court of Justice
Umwanzuro w'urukiko ni icyemezo gishimishije cyafashwe n'urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kubera ko kigaragaza ko umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba uzaterwa inkingi no kubahiriza amabwiriza y'ibihugu byemeje kugenderaho ni icyemezo gishimangira ko kubahiriza amategeko ari ikintu gikomeye ko ntawe uzemererwa guca uko biri nayo twakiriye neza umwanzuro kuko ugamije guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko imwe mu ngingo zibanze mu gushimangira ubusabane mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba
Urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rwategetse leta y'u Rwanda kwishyura Rujugiro indishyi ya miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika ayo ni make ugereranije n'agaciro k'umutungo bisobanura iki mwungutse iki
We had cross appealed and we had said
twari twajuririye umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba tuvuga ko iminsi twahawe ari nkeya twasabye ko badusubiza UTC cyangwa se bakaduha amafaranga ahwanye n'agaciro k'iyo nzu y'ubucuruzi igihe urukiko rwaba rwemeje ko inzu yafashwe kandi ikagurishwa n'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko birumvikana ko amafaranga y'indishyi twahawe atari yo twifuzaga ariko nanone kubera ko urukiko rwemeje ko ibyabaye bitari byemejwe n'amategeko tubona ko igihe cyose iki cyemezo kizaba kiriho umukiriya wacu azahabwa indishyi zikwiye ku mutungo we kubera ko ibyakozwe bidakurikije amategeko biguma gutyo kugeza igihe gisubirijwe nyirabyo
nk'uko mubizi leta y'u Rwanda yavuze ko UTC ari umutungo udafite nyirawo ikaba yaragurishijwe kugira ngo hishyurwe imisoro yarimo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Théophile Mbonera yavuze ko bazasuzuma niba bazajuririra kiriya cyemezo mwiteguye gukomeza guhangana nabo
litigation must come to an end. We have been in court for very many years. There is no further.
Urubanza rwararangiye tumaze imyaka myinshi mu nkiko ibyo kujurira ntibishoboka kujurira ntabwo ari ikintu wifuza gukora ngo kibe biteganywa n'amategeko leta y'u Rwanda ntabwo ishobora kujurira kubera ko umwanzuro ari ntakuka n'umwanzuro wa nyuma wafashwe n'urukiko rw'ubujurire igisigaye kuri leta y'u Rwanda ni ugushyira mu bikorwa no kubahiriza umwanzuro w'urukiko kandi rero bifitiye inyungu leta y'u Rwanda itegurira igihugu kuzaba isanganywa ry'abashoramari ntabwo ntekereza ko byabagirira akamaro baramutse batubahirije umwanzuro w'urwo rukiko
Francis Gimara wunganira ikigo UTC ya Tribere Rujugiro mu nkiko ngushimiye umwanya wahaye ijwi ry'Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitakara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nkore muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirizwa kino combo taxi
Combo taxi mugiye gutega amatwi combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Messie, nipati miniti kidogo tu. Nitafute mwingine client kisha tafuka tunaenda. Sio messie wangu.
Uyu munsi ntabwo nihuta cyane ndategereza nta kibazo.
Oh, merci vraiment messie, merci.
Taxi, Combo Taxi ya mu region. Karibu mwingie.
Mwana mwingine client. Karibu madame.
Mwiki, sofi koko zura kumbeje. Uwesa kutukaru wa musinzi kazi koko mwari taxi yawe. Ndiwe kumbugosa nimo kujeda hiri. Ahugwe ni jitangaza kuwa chibasha nungu hagarara.
Aho nero shof. Natasha jewe. Karibu mama. Ikara hapa. Hapa nyuka mzuri. Karibu mama. Mama, mwanaende api?
Na ukumbadzo sina kubwiye ko ntashe jewe.
Ariko nawe wasinze sofe. Urabona ziyajya? Amarura aza gusanga ariwe utawe umutwe umuhungana hambose. Nge mbaye nk'uburiki?
Monsieur, jwani la kiona koko na jije livre na hawe isoma.
Ariko wagira ngo nibwo bwa mbere uhuye n'abasinzi biro sage bi. Ndemera nk'uyu nguko koko. Ni nde muntu wabonye wundi ugenda ubungana icupa ry'inzoga mu nzira agenda soma hambose.
Toka.
Ibi ni ibiki koko nk'ibi ngindi muri taxi?
Wa mugabo, ndi kuraba ndi n'umuntu kiri umuhenzi wanje mfamfe. Toka. Igrai.
No hombre se chofe, eh? Ngire cho parkin zo gargo se ngone mo shuti maga. Koi.
Ariko ubu
iri chupa ni jisikiru mgenzi wanja busa
yu niwa mgenzi
nashua kura kandi niwa mfashano kuiwa giri vizyo
yu
busumi
tuende basa chani pale shapo angu kusha tuende
No,
I'm going to go to the house. Ngombere ko shiza mu mwuka uramenye rwose ngiye sinja kugenda ari ngombere y'umunyarusangi kazi ubwo napfuye
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Akwino nga duche tu sozi na makuni wiganyo tukwa tuwa fitia mulika no kanya tushimile awagi zwara vose ngo vitigurgo ziongele wa shikire. Kuri mikroma likumena joe diane ni na hazwe ya koze venus ya shimimana ya chizre hamwe ama juu ya achu kizina ya bagenzi wa achu tibike wanuye tufuriza kuanda nyamura ni kwa mvzio mulimo vyose na utaha.
Amazing. abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigutone ka Rwanda humura ntacyo uzaba Ariko turiho imana iradukomeje
for you and not to harm you, thus to give you hope and a future.